Turageze ku gicapu cindwi. Yesu amaze guhaza abo bantu 5000 yaciye abwira abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato bose baje hakurya ku yindi nkombe y'ikiyaga. Nuko Yesu acagenda wenyene gusenga. Hageze mu ijoro haza igihuhusi gikomeye cyane gituma ubwato bugenda nabi. Abigishwa baragize ubwoba cyane kubera icyo gihuhusi. Hanyuma Yesu acaraza agenda hejuru ku mazi. Bamubonye baturubuka bagira ubwoba bwinshi cyane. Bobo bagira ngo ni gihume, ariko Yesu acarasemerera ati ntacyo mutinya, ni jewe. Maze Petero aravuga ati mwami, asangwa ari wewe by'ukuri, ndakwinginze unyemerere nanje nze ahuri. Yesu ati ngwino. Maze Petero acava mu bwato atambukira ku mazi acatangura kugendagendera hejuru ku mazi. Ariko abonye imipfunda acaragira ubwoba abonye nacatangura kwibira. Acarasemerera ati mwami, mwami, ntabara, ntabara. Maze Yesu acamufata ukuboko aramukura mu mazi. Maze Yesu aramubwira ati wa muntu w'ukwizera gukewe, ni kuki wakekeranije? Mbega hari aho wigeze ubona umuntu agendagendera hejuru ku mazi? Ibyo ntibishoboka ku muntu, ariko ku Mana byose birashoboka. Petero yaratanguye kugendagenda ku mazi, ariko mu nyuma acaradwibira. Ntiyumvira yuko icatumye bigenda gutya ari iki. Yesu yavuze iki? Wa muntu w'ukwizera gukewe, ni kuki wakekeranije? Petero yarahindukiye araba ku ruhande acabona imipfunda. Icyo yari akwiye gukora kwari guhanga amaso Yesu. Kumbure ashobora kuba yari yumviriye ati ubwo ni jewe nyene, jewe Petero, nije ndiko ndagendagendera ku mazi. Hanyuma acakura amaso kuri Yesu. Mugenzi wanje, uko natwebwe niko bitugendera muri iki gihe, igihe dukuye amaso kuri Yesu. Iyo tugeze mu ngorane zikomeye tukaziraba tukabona yuko bigoye, duca dutangura kwibira maze tugatsindwa. Mugenzi wanje, nuze tugume duhanga amaso Yesu.